ya indundi culture amakuru mu kirundi
Daramukije mwe bwemese meteza amatwi ibiganiro vya radio indundi culture no mwanya wa makuru mu kirundi aya nato yahere kuzinga ngo nkuru nkuru zikurikira Bamwe mu banyagihugu bo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura baridoga ko babayeho mu bukene bw'amazi meza ibituma bibatera indwara ziva ku isuku rike nka korera nkuko babivuga Na bamwe mu bayobozi b'amashure y'indaro mu ntara ya Ruyigi barashima ingingo ya leta yo kongereza amafaranga genewe imfungurwa z'abanyeshure aho yavuye ku mafaranga 900 ashigwa ku 1400 ku munsi mu mwaka w'ishure buca utangura Nabari mwibo mu ntara ya Makamba baridoga ko gushika ubu batararoswa imbuto irobanuye y'ibigori inyuma y'indwi zibiri imvura itasuye hanandi ni mukanya amakuru yashikirizwa na Jota Miratuzi fatije mpinga bw'ivyuma na Mathieu Habona Yesu
Radio Indundi Culture
Ubonaho inkuru imwimwe kwayo bamwe mu banyagihugu bo muri zone Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura baridoga ko babayeho mu bukene bw'amazi bavuga ko kubera amazi ya regideza guma cikagurika ubu bikora ku mazi y'inzuzi canke kuyo bita majorjika nayo akaba atari meza ibituma muri iyo zone haduka indwara za korera bagasaba ko boronswa amazi meza abajeje intwaro aho mu Gatumba baremeza ubwo bukene bw'amazi bagahamagarira abanyagihugu kubanza guteka amazi bakoresha Alice Ndayizeye
Abanyagihugu muri zone Gatumba banegura ko bafise ikibazo bita ko gidasanzwe cicikagurika ry'amazi ya regidezo kuko hari n'abashobora kumara amezi agera kuri atatu batayaronka ibituma bakoresha amazi atari meza
Amazi arakama gose cyane hari giye bagenda kuvoma amazi ya Rusizi cyangwa bakikura ku mazi abayisilamu batwubakiye bayita majorojika ayo mu kuzimo amazi y'ibipomano bagapoma kaba kugesha amasahani harabatekesha
amazi arakenye mu Gatumba cyane nk'abantu bo kuri centre barashobora kumara nk'amezi atatu batanu nk'amazi
atatu
none wumva
bavuga ko ivyo bituma hari bice byibonekezamwo indwara yakorera
nyore yakorera ci havira kuko ntidufisa amazi meza
iva ku kumwanda kutagira isuku urashobora kugwara korera dakaraba kwiyoga kubura amazi meza muri site niyo yashinze kaze korera yarahabaye mugabo numwe numwe yahabaye afatwa mujana kwa muganga imana igatabara akakira bakamuvura abaganga
Abo banyagihugu basaba ishirahamwe regidezo kubaronsa amazi meza kugira bashobore kwirinda indwara ziva ku isuku rike.
Nuko leta yo turonsa amazi akwiye. Kuko mva biva ku isuku rike mu kubura amazi yo gukoresha.
Twosaba ko regidezo yogira inguvu nyinshi cyane kaduhereza amazi. Ntitugware korera cyane tugware izindi indwara zitandukanye kumbure zofata ku isuku rike ku magara yacu. Kuko twebwe hano Tanganyika hari nago yigeze ikama. Ubona tuca tubura amazi dukoresha amazi ya Tanganyika biragoye cyane.
Niko biza Rusiya numwe mu majejwe intwaro muri iyo zone aremeza ubwo bukene bw'amazi agahamagarira abanyagihugu kubanza guteka ayo mazi mbere yuko yakoresha.
Tubahimiriza bene gihugu kugira baze barayateka no kuri twasaba leta yuko yotugarukira kubera korera imitumba yose ya zone Gatumba abagwazi bakorera bafashwe
iyo ndwara ya korera ikabimaze kwibonekeza mu makartie ya Kinya ya mbere n'iya kabiri mushashe ya mbere n'iya kabiri muyange ya mbere n'iya kabiri
Mu bijanye n'indero bamwe mu bayobozi b'amashure y'indaro mu ntara ya Ruyigi barashima ingingo ya leta yo kongereza amafaranga genewe imfungurwa z'abanyeshure mu mwaka w'ishure buca utangura nayo mafaranga akaba yavuye ku 900 ashigwa ku 1400 y'amarundi ku munsi abayobozi babona ariko kandi ko utwigoro twamwe mu mashure yungunganya mu kurima canke mu korora kugira ngo agaburire abanyeshure twashigikirwa kugira ngo umwaka w'ishure ntuzohere ayo mashure ari mu madeni n'inkuru ya Pantaleo nta Karutimana
Bamwe muri abo bayobozi b'amashure y'indaro bavuga ko amafaranga 500 yongewe ku munyeshuri afungurira buri munsi muri uyu mwaka wa 2023 shira 2024 bagereranije n'amafaranga 100 yari yongewe ku mwaka w'ishuri uheze aho yari yavuye ku mafaranga 800 agashigwa ku 900 mu mwaka urangiye wa 2022 ushira 2023 ariko rero bavuga ko nubwo hari amafaranga yongerwa buri mwaka bigafasha mu gufungura abanyeshuri mu ntango z'umwaka w'ishure hari aho umwaka w'ishure urangira ishure ryinjiye mu madeni y'umurengera nk'uko bivugwa n'umuyobozi wa Lise Murole Auguste Rugero bitumye nihindagurika ry'ibiciro by'ibifungurwa ku masoko. Kubwiwe abana ko nk'inyishirama mu gufungura abanyeshure amafaranga yongerwa yusahiriza n'ibikorwa byo kwiyungunganya ku mashure mbere ngo binashobotse leta ishyiremo ukuboko mu gutanga ifumbire ku mashure kuko menshi muri ayo usanga afise amatongo yashobora kurimwamo ibyo sahiriza mu gufungurira abanyeshure. Ikindi umuyobozi abona kubera ihindagurika ry'ibihe ngo ayo mashure yokwijukira kurima ibiterwa bihingana n'uruzuba nk'ibitoke be n'ibigazi aho biba kuko ngo bimaze kugaragara ko ibindi nk'ibiharage bishobora guhura n'uruhombo. Bamwe muri abo bayobozi bo mu ntara ya Ndera ya Ruyigi bemeza ko kimwe mu bihora bisahiriza ari ubworozi bwa bimwe mu bitungwa bukogwa mu mashure nk'ingurube, inka n'ibindi kuko binashobora kugaburirwa ibisigarira by'ibifungurwa nk'uko bishikirizwa na Justin Mutabazi arongoye ishure ryisumbuye rifise uburaro ry'Inyabitare. Abo barongoye amashure basaba leta kubandanya utwigoro two gushigikira amashure mu migambi yo kwisahiriza ayo mashure yashize imbere kuko ngo hari namwe mu mashure asigaye atinya kubahuka izo zo kwiyungunganya gutinya gukorera mu ruhombo. Mu buseruko bw'u Burundi, Pantarewe Ntakarutimana, Radio Indundi Kiruti.
Na mu ntara ya Rumonge abayobozi batatu barakuwe mu mabanga kuri uyu wa kane basubirizwa n'abandi. Hayandi mashure abiri nayo yararongowe vyifata kibanza yararonkejwe abayobozi basubirira abo bahahora ni mu gihe buca umwaka w'ishure utangura. Mu Rumonge Alexi Nibasumba.
Iryo bisikanya ryabaye kuri uyu wa gatanu nyuma y'umutaga hagati y'umuyobozi mushasha Deo Bakanibona agiye kurongora ishure ryisumbuye ya Rumonge hamwe n'uwahora arongoye iryo shure vy'imfata kibanza. Uwo nawe akaba yaherutse kwankwa n'umushikiranganje w'indero François Havyarimana ko arongora bwegu iryo shure kubera uwo mushikiranganje atari yashimye ubushobozi bwiwe hamwe n'urugero rw'amashure yize. Inyuma yaho ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Rumonge bwari buhejeje gutanga izina ryiwe ngo abari warongora iryo shure bwegu, François Habyarimana aca ategeka uwo muyobozi w'indero mu ntara ya Rumonge kumuha ayandi mazina. Ivyo bikaba vyabaye kandi kw'ishure ya komine yegamiye Paruwase Katolika ya Rumonge Saint Augustin mu Birimba, nawe nyene ibisikanya hagati y'umuyobozi mushasha akwije ibisabwa n'umushikiranganje w'indero rikaba ryabaye nyene kuri uyu wa gatanu. Ahandi habaye ibisikanya ariko benshi batari biteze ni kw'ishure ryisumbuye rya komine bita Lise Communale Irube ryo mu Rumonge. Aho naho umuyobozi w'iryo shuri akaba apfungiwe mu ibohero rikuru ryo ku Murembwe mu Rumonge kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani no mwaka, ariko rero akaba adapfunzwe kubera amakosa yoba yakoze mu byo kurongora iryo shure, ahubwo ivyo yagirizwa bituruka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD yarasanzwe ari mu ndongozi zawo muri komine Rumonge. Ibisikanya kandi ryarabaye hagati y'amashure ya Ecofo Rumonge ya kabiri hamwe na Ecofo ku Rukinga. Twagerageje kurondera umuyobozi w'indero mu ntara ya Rumonge kugira tumubaze kwa abo bayobozi bashasha bakwije ibisabwa byose kugira bagenwe muri ayo mabanga nk'uko umushikiranganje w'indero yari yavyifuje. Turamutora kuri telefone mugabo ntivyakunda yuko agira ico avuze, ariko rero amakuru ava mu barezi bo kuri Lise Rumonge hamwe no kuri Lise Saint Auguste yo ngaho nyene mu gisagara ca Rumonge akaba yemeza yuko abayobozi bafise impamya bushobozi za kaminuza y'u Burundi n'uburambe mu kazi. Mu Rumonge, Alexi Nibasumba, Radio Indundi Kiritiye.
Na intara y'indero ya Kayanza yabaye ya gatandatu mu mwaka w'ishure uheze n'amanota 92 n'ibicindwe ku ijana muri ca kibazo ca leta co mu mwaka w'icenda. Mu buyobozi bw'indero bakaba bashima ico kibanza nubwo batakaje ikibanza kimwe ufatiye ku mwaka w'ishure uheze. Abarongoye indero muri iyo ntara barashimira abarezi bitanze n'ubwihangiro ryari ryo kuba mu bibanza bitatu vya mbere. Aho mu Kayanza twakura mugenzi wacu Ja Nahimana.
Nkuko ibiharuro duhagwa n'ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Kanza bijerekana, iyo ntara yabaye ya gatandatu ku rwego rw'igihugu ku manota 92 n'ibicindwi ku ijana. Ku makomini 9 agize iyo ntara, komine ya Kabaro riza ku isonga kuko yamenye abanyeshuri 99 n'ibice 18 ku ijana. Iyabaye ya nyuma ikaba ari komine ya Muhanga hamenye abanyeshuri 59 n'ibice 4 ku ijana. Ku mashuri shingiro 160 agize iyo ntara ya Kayanza, ishuri shingiro rya Rorero riri muri komine ya Kabaro nyene niryo ryabaye iryambere ku rwego rw'intara kuko hamenye abanyeshure ijana ku ijana. Yabaye igicenda aryo rya nyuma ni ishure shingiro rya Bunzogi riri muri komine y'Indero ya Kayanza aho hamenye abanyeshure 28 n'ibice bitanu ku ijana gusa. Umunyeshure wa mbere nawe akaba yabaye uwo ku ishure shingiro rya Burarana ya kabiri riri muri komine y'Indero ya Butaganzwa yaronse amanota 171 ku majana abiri. Kubwa Dismas Nduwimana umuhanuzi mu biro vy'uburongo y'intara y'Indero ya Kayanza ajeje uvyenyigisho amenyesha ko bashimishe kibanza gatandatu intara ya Kayanza yaronse nubwo bari bipfuje kuba mu bibanze bitatu vya mbere. Akavuga ko babikesha ubwira n'ubukerebutsi bwaranze abayobozi n'abigisha amashure yitanze kurusha yandi. Agasaba ariko abayobozi n'abigisha amashure yaronse amanota adashimishije kwikibuka kugira ngo mu myaka iri imbere nabo bazoronke umwimbu ushimishije. Mukamenya ko mu mwaka wahera w'2021 ushobora 2022 intara y'Indero ya Kayanza yari yabaye ya gatanu ku rwego rw'igihugu. Ariko rero hakaba haribonekeje muri uwo mwaka uheze nyene ikintu gitari kimenyerewe aho abanyeshuri 21 bo mu makomine ya Butaganzwa Kayanza na Rango bagerageje kwiba amanota mu gihe basubizwa impapuro bari bakoreye ku kibazo. Abo bose ibiro by'intara y'Indero ya Kayanza bikaba byafatiye ingingo yo kubirukana burundu kandi ko atanumwe azohagwa amahirwe yo guhitira. Ni mu gihe kuri abo 21 umwe wenyene ariwe yari yananiwe ikibazo. Mu Kayanza Jana Himana kuri Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture.
Amakuru tuyabandanize mu bijanye n'uburimyi hariya mu ntara ya Makamba. Barimyi baridoga ko gushika ubu batararonswa imbutiro banuye y'ibigori inyuma y'indwi zibiri imvura itasuye. Bemeza ko hari abamaze gutangura guteragira ariko bakoresheje imbuto bibikiye itarobanuye. Umwe mu bafundi b'indimo bo muri iyo ntara avuga ko n'intonde z'abarimyi basaba izo mbuto zitakiriwe. Ayo Makamba twakura Serge Sindayigaye.
Abo barimyi bo mu ntara ya Makamba bavuga ko bateba amakinga no kuba batarunga abagurira imbuto z'ibigori zirobanuye. Bamenyesha ko kuva imvura itasuye haraheze hafi indwi zibiri barondeye abazigurira mu ntara ya Makamba hose barazibura.
Iyo tubajije bavuga yuko aho zitegerezwa kuboneka ko zitarashika zitaraza muri PAI abariko baratera nyerewe ko bakoresha imbuto bari basanganywe zijya bibikira nyene.
Abo barimyi ngo batewe umutima uhagaze nuko bamaze kumenya yuko n'idandazwa ry'izo mbuto ryaje mu minwe y'abadandaza bikorera utwabo. Ibishobora gutuma bazishyira ku giciro gihanitse maze abamikoro make ntibashobore kuzigura kubera ibiciro birebire. Bemeza kandi ko bariko batera imbuto zitarobanuye ibishobora gutuma batimbura neza bagahezwa bagategwa n'inzara.
Icyo dusaba twebwe abarimyi boyishyira ku mahanga bakareka kwishyira mu mabutike kuko naho bayiha abadandaza basha baduza kikaba igiciro kinini. Nibadushire ku mahangari nk'uko byahora bigenda na kare.
Ayo makenga afiso nabo barimyi aremeza kandi ni umufundi w'indimo yakoze urutonde rw'abarimyi bakeneye imbuto zirobanuye nk'uko byahora bigenda ariko arutwaye kubamukurira bakarumutera.
Ku mbuto hoho n'akayobera bahinga ku mbuto twari twarondeye kurima pane senkantrua kandi niyo bari basize imbere mu kigori cimbuka kandi abanyagihugu twese twarabonye ko icyo kigori cimbuka. None ubu hajewe ndumufundi w'indimo nokuri ndakivuze ubu naratwaye liste barayinteye ngo ntibatubwiye kwandika abanyagihugu basubiye kubiha babarimye barima amahegitare menshi. None twebwe abanyagihugu turima inusu y'hegitare canke ihegitari dakwiye tugiye kuba bande narijya abanyagihugu bose jewe umufundi w'indimo banyitura bakaza bariruka ati turonderere imbuto. Jewe rero ndiko ndavuga ivy'abanyagihugu bambari simshobora kubona iyo tugiye gutora umutwe.
Tumyeje ko ivyo biruko mu gihe havugwa ko nabashoboye kurunka izo mbuto zirobanuye z'ibigori bavuga ko imbuto yahora ku mafaranga 190 ubu igaze ku mafaranga 218. Imakamba Serge Sindayigaya, Radio Indundi Culture.
Abarimyi bo mu ntara ya Gitega bo bafise impungenge ko inkukura ishobora konona ibitari bike muri iki gihe himirije igihe c'imvura kubera imiserege y'amabarabara aca muri ico gisagara itubatse neza. Ivyo babishikirije inyuma yaho ubushikiranganje bujejwe ibidukikije butangarije ko umwaka w'uburimyi w'2023 ushira umwaka w'2024 uzorangwa n'imvura iri ku rugero rwo hejuru ugereranije n'iyindi myaka. Bose basaba leta kubaka iyo miserege atakirononekara. Abajeje intwara y'Igitega bo baba hamagarira kwimba no gutunganya ibinoga ayo mazi azoshikiramo bita puisard mu rurimi rw'igifaransa mu kurindira isanurwa ryo misereke. Ni inkuru ya Anise Ntanguvu.
N'abantu babo mu makaratiye ya Nyabiharagera ngo Nyabututsi na Rutegama bashikiriza ko imvura iguye ibashira mu kaga. Amazi amanuka avuye ku mazu aherereye haruguru agenda aratoroka na yironderera haca mu mabarabara ahabuze aho agaca yahuka mu mpangu no mu mazu. Muri karti Nyabututsi bamwe bashima ibarabara ry'ikaburimbi ryabakuye ko ikiziba n'ibinogo vyahora imbere y'ishure Armida Barelli. Bavuga ko amazi y'imvura ahanuka aho bita plage aheza kabanga ngamira impangu z'ababa mu bucimbiri bwa Baramba na Ruramba biturutse ku muserege mukuru kwibarabara rijabuka rigana ku mutumba wa Jimbi utubatse. Biruko kandi ku nzu zimwe zimwe zubatswe ku mutumba wa Rutegama amazi y'inkukura ashunguruka azananye ku mutumba hejuru agaca ashwara iziherereye hepfo. Mu gihe umwaka w'uburimyi w'ibihumbi 2023 ushira ibihumbi 2024 uzora ngwa n'imvura iri ku rugero ruri hejuru ugereranije n'iyindi myaka nk'uko biherutse kumenyeshwa n'ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi. Ababa muri ayo makartier batera kama babijejwe gutunganya amabarabara afise imiserege yubatse yo gutwara ayo mazi y'imvura. Butoyi Hussein arongoye amakartier agize igisagara ca Gitega zone urbaine muri commune Gitega asaba abafise impangu n'amazu kwimba ibinogo ayo mazi yojamwo mu rupangu rumwe rumwe rwose yoye gutemba aja mu ibarabara mu kurindira ibikorwa byo kubaka ayo mabarabara ku rugero rubereye. Igitegarise Ntanguvu, Radio Indundi Culture.
Anise Ntanguvu rakenuye ni ngaha turangirije aya makuru twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwayateze abiri. Shimire Mathieu abona Yezu yafashije mu hinga bw'ivyuma. Aya makuru mwayikomeye yashikirizwa na Jota Miratuzi. Mubandanye mugira igitondo ciza mwese, murakoze.